Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na François Bizimana. Turora mukije nshuti namwe bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe kaze muri isango ry'amakuru mu Kirundi yo kuruno wa gatandatu igenekerezo rya 2018 mu nyonyo y'ibihumbi 2020 amakuru twafitiye yubakiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mutenderi ziratewe umutima uhagaze n'ibiherutse kuvugwa na leta ya Tanzania ko impunzi zose z'abarundi badashaka gutaha bazokwimurirwa mu ikambi imwe gusa yanduta kuva mu ntango z'umwaka ugiye gutangura. Mu ntara ya Makamba naho havugwa itegeko ribuza kudandaza utumwanya dukoreshwa mu kubaka amazu, ingingo itakiriwe neza nabo bakacho kimwe n'abadandaza ibikoresho byo kubaka nabyo nyene muraza kubikurikirana. Nayo mu kigabane ku isoko cy'uno munsi kiza gushimikira ku kibazo cyo gutorana k'umukenyezi mu Burundi. Theodomire Manirambona ari mu buhinga bw'ivyuma kaze nizo nito cyano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Twinjire mu idonido jano makuru y'impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mutenderi zirateye umutima uhagaze niberutse kuvugwa na leta ya Tanzania ko impunzi zose z'abarundi badashaka gutaha bazokwimurirwa mu ikambi imwe gusa yanduta kuva mu ntango z'umwaka ugiye gutangura. Ibitakiriwe neza na bamwe mu bari basanzwe baba mu yandi makambi nka Mutenderi babona ko biri mu mugambi wa leta ya Tanzania yo gushaka kubatahukana ku nguvu. Umviriza bamwe muri izo mpunzi bavuganye na radio Inzamba.
Sababu ko iyo ngingo ituje mu ngiro kuko tubona ko ari kutuburabuza ngo dutatwomoke kandi icyo twahunze bitaratumirwa umuti.
Nifite ingaruka mbi kuko umuntu yari amaze imyaka itanu yatekereje yicaye ahantu asubira kujya gutangura ubuzima bushasha nk'ubwo gutangura nk'ubwo gutangura kuba impunzi bushasha. Urumva ubuzima bushobora bubi gusumba ikigira kandi ikambi ya Ndota ni mu ikambi zifite umutekano muke cyane kuruta izindi aho muri Tanzania. Urumva izo buzi bibi ubwo nisubira kubwira siya neza kubona bafashe abari n'ibindi bose ya Ndota ikigira neza twebwe.
Ikibabaje ni uko bagiye gutangura ubuzima bushasha bazogenda utwo bateye tutarera bagiye mu nkambi yaranzwe n'amabi menshi aha twovuga impunzi nyinshi zanyurujwe izindi ziricwa abafashwe ku ngufu bagiye kurondera udukwi inyuma y'inkambi n'ayandi mabi tutarinze kudondagura tukaba duhungiye imvura mu muvu kuko Mutenderi yari inkambi iza ubwa mbere mu mutekano no kubana neza n'abanyagihugu ba Tanzania.
Nkuko mubyumvise rero bamwe muri izo mpunzi tukaba twabahinduye amajwi kumvo z'umutekano wabo. Tukiraha nyene mu ishyirahamwe rihananira agateka k'impunzi CBDH Vicar ribona ko ibyo biri mu rukurikirane rw'amabi yakoregwa impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania. Leopold Sharangabo icegera cy'urongoye iryo shyirahamwe avuga ko uko gushyira hamwe impunzi biri mu mugambi yo gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu agasaba ishyirahamwe HCR gitaho impunzi gukurikirana agateka k'impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania. Tumukurikire.
Muri 2015 leta ya Tanzania ntigeze zihagarika guhohotera impunzi, ntigeze zihagarika kuzigirira nabi kugira ngo zitezomuke. Muribuka ko hari abenshi banyurujwe, abandi baricwa, abandi barahohoterwa, abandi barapfungwa. Ni ibintu rero byose byerekana ibi bintu byose ariko barakora ubu ni rukurikirane rw'agatotezo kugira ngo impunzi z'abarundi zanduruke zitezomuke. Uwo mutegetsi Sudi Mwakibasi hirya ejo yari ari mu ikambi y'impunzi Nyarugusu yagirishije inama abaserukira amashyirahamwe akorera muri iyo kambi aho yabasabye guhagarika imfashanyo, guhagarika ibintu byose impunzi z'abarundi zihabwa, haba ubufasha butandukanye mu kwiga, mu bintu byose, ikintu cyose cyo girira neza impunzi y'umurundi ko cyuhagarikwa, ahubwo bikabandanya bikoregwa impunzi z'abakongomani nazo nyine ziri muri iyo kambi y'Inyarugusu. ibyo rero byose ni byerekana ko ari umugambi ni byerekana ko ari aragatotezo kugira ngo izo mpunzi ziyomore kubera yabonye kumbure ko ibyo bagiye gukora ku 2015 byagiye birananirana nibyo birekwira bandanya bikogwa n'ubu kuva muri 2017 hafashwe ingingo y'ukubomora amazu yose akomeye kugira ngo impunzi z'abarundi ntiziyinjiremwo aya mazu yabaraye impunzi ziba zivuyemo zitashe harafashwe izindi ingingo zo kurandura imirima imirima y'abarundi karandugwa abarundi bakabuzwa kurima bakabuzwa ikintu cyose cyo bafasha bakabuzwa gusohoka bakabuzwa kudandaza bakabuzwa kugira ngo bo ubwabo banduruke biyomore ni kubw'ibyo rero dusaba leta ya Tanzania kubahiriza amategeko yasinye kuko inkurikizi yose y'ibyo totezwa bikorera kuri gihe z'abarundi zizoshyirwa gatwe k'icyo gihugu hashire turayisaba guhaguruka kwikangura ikavugira impunzi kuko iri harya kugira ngo ifashe impunzi ikabwira Tanzania guhagarika ugatotezo n'impunzi z'abarundi rero nazo tubazisaba kubandanya bavuga bashira habonaye mabi muri ko barakoregwa kumbura imyakiza Tanzania izo bibazwa
amakuru twabateguriye arabandanya ikibanza cishira hamwe jamagi fitiye akamaro ntangere ugaruka go mu gisagara cha Bujumbura kuko gihurirwamwo kuko gikorerwamwo nako abinonora imitsi abimenyereza mu nkino z'umupira w'amaguru w'amaboko be nabahasengera umwe mu gwaruka gwakuriye muri cyo kibanza avuga ko kuba ari agahombo kanini ku gihugu mu gihe ico kibanza cyo dandazwa ntigisubire kuba ihuriro ry'ugwaruka go mu gisagara cha Bujumbura tumukurikire
Kiranza kifuamu jamani, kiranza chivuzo jugu alu kagose atatandu kanya na lima lihari Kukuni kiranza wado se huu kugira ngu kilitine nye sishugu alu kagwa huli hamamu utandu kanya gavu Kukuni kifuamu jamani datandu, jambu sikuwele kuniwa nisha ugu alu kabali guwa tandu kanya kuru mboko gavu Chikiranza lero ahanini, hama nyuwa nisha hama jama, kukuni nisha hama dhani nyuguna nazini Ahanini abanywanyi bobo ihanyungu bahakura mugabe inyungu bahakura nuko ihangiro rihaye kugwaruka baronkera inyungu nyinshi icyo kibanza rero ni ikibanza gikoreshwa n'amashuri atandatu ari ku bigo bita dendoretine aya mashuri asanzwe atarira akabibuga byo gukiniramwo bafise ahantu bavuga lise minisitare ya bwiza bavuga ishuri rya pantekoti rya ntangwa bavuga amashuri y'abantu bikora utwabo basanzwe murabona koko yibara ari benshi abana bose ntanamashuri benda gukina kugira nyanyine neza sport inyubako zabo z'amashuri nyine yubatse abana bose bikinza ikigo jama icyo kigo rero nta munsi umwe kitaba cyuzuye mu masaha yo kwiga ushobora n'abakozi bo mu ishyirahamwe jama kibagora kurangwa imirimo yabo ya minsi yose kubera urwamo rw'abana ariko bo birabaryohera ko ari igihangiro bihaye babonye urwaruka ruri hamwe ariko rurakina mu butandukanye bwabo hama abantu kandi harakoresha imigwi itandukanye mu kwimenyereza aho nuza nk'umugwi ukomeye cyane mu gisagara ca Bujumbura witwa Amikari ucimugwi wa volleyball tuvuga imigwi yitwa Ejeje tuvuga imigwi y'abakinnyi b'umupira wa basikete aho rero ikintu gituma aho hantu hagira inguvu kugira arwanishe abantu haza abakiri bato abakuze eka n'abasaza rero hagurishwa na gahonde mu ruhombo runiya aho ntihagira agaciro nta muntu wahaga agaciro kuko agafite agaciro karemereye rwose turanze inyungu h'abanyagihugu
icyaha cyo gufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu na cyane cyane iyo bikoreshejwe mu bihe by'intambara ni icyaha gihanwa n'amategeko yo mu Burundi mbere na mpuzamakungu nk'uko tubisanga mu ngingo ya 61 yo mu itegeko ry'u Burundi nimero 1 agakwego 13 yo kwa 2002 nyakanga mwaka wa 2016 ririnda rikinga kandi rigahana mabi afatiye ku gitsina umuntu wese akwiye kumenya ko icyo cyaha cyo gufata ku nguvu kidati gihe kitagirirwa ikigongwe kandi ko n'igihano cyacu kitagabanywa
ako nakamo kahaje inzamba agateka kawe ifadikanije na MFFPS umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi
ano makuru arabandanya abajejwe intwaro barafise uburenganzira bwo gufata ingingo mu ntumbero yo gukingira umutekano wabo batwara bishikirizwa na Pietro Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano amenyesha ariko ko abategerezwa kuraba ko amategeko aba ataho nyanzwe ni mu gihe hari abajejwe intwaro nka mutaneri wa komine Ruhororo yafashe ingingo ibuza abakenyezi kwidegembya inyuma y'igice cy'isaha 2 z'ijoro Petero Nkurikiye akaba yivugiye kuri radio Isanganiro.
Dwari mu bafata kibanza bitamara umwanya munini kuko dica bikurikirwa ubwo nyene nibindi bikorwa ro vy'amatohoza izindi nzego zisanzwe zijejwe gukora amatohoza zisanzwe z'umutekano. Dumwe rero dashobora gufatwa igihe cyose zikenewe. Ariko ahisho twoshimikirako nuko aba bajejwe intwaro canke imbere n'abandi bose bashobora gufata ingingo boza bararaba neza imbere yo gufatira izo ngingo yuko ingingo bafashe zisanzwe zisunze amategeko asanzwe agenga ubuzima mu gihugu, amategeko asanzwe agenga ibyo bisata bagomba gufatamo ingingo n'amategeko y'agateka kazi na muntu Burundi bwateko igikumu kuko abantu barafise uburenganzira bwo kubaho kwidegemvya kuja aho bashatse mu gihe cyose ashobora ariko baronona kandi umuntu gihe cyose icyaha kibati taramwagira abari umwe kandi umuntu wenyine afite uburenganzira bwo kwagiriza icyaha umuntu ni umucamanza. Aho rero nawe aza gushyirwa n'idosiye yabanje guhogwa abapolisi bajejwe umutekano yabanje guhogwa na parike hanyuma bigashyira mu butungane umucamanza rero agaheza akagiriza uwo muntu akavuga ati iki cyaha wowe wagikoze ndakigushizeho cyangwa ntacyo wakoze. Igihe rero ibyo bitaraba umuntu aguma ari umwere kandi ibyo biri mu mategeko mpanabyaha y'u Burundi biri kandi no mategeko mpuzamakungu Burundi bwateko igikumu. Rero abajejwe intwaro canke abandi bose bafata ingingo nivyo bafise uburenganzira bwo gufata ingingo zo gukinga ariko mu kubanza kwitondera ingingo baba bafashe kugira ngo ntizibe izoshobora kuba zinyuranye n'amategeko asanzwe agenga ubuzima mu gihugu cy'u Burundi.
Ubu naho tuje mu manuko bw'igihugu mu ntara ya Makamba havugwa imyidogo mu badandaza ibikoresho byo kubaka hamwe n'abariko barubaka amazu bagasaba ko ingingo yo kubuza icuruzwa ry'utumwanya dukoreshwa mu kubaka yoba irabangira mu kurindira ko haboneka ibyo subirira utwo tumwanya. Prosper Nzisabira. Imyidogo ihagaze kwifatwa hamwe n'ibuzwa ryo kudandaza ubumwanya ariyo masashe asanzwe akoreshwa mu kubaka. Ayo masashe bita rufingi abuza amazi kunyengetera mu bihome by'amazu akaba amazi iminsi asakwa n'igipolisi mu mazu y'ubudandaji bw'ibikoresho byo kubaka mu ntara ya Makamba. Mu gihe ayatari make yafashwe agatwagwa mu gipolisi, abadandaza bo bavuga ko batumva ukuntu ubwo busashe bwotangura kubuzwa kudandazwa mu ntara ya Makamba, kandi mu mamangazini adukura hanze y'igihugu bita amadepo bakibudandaza ndetse no mu zindi ntara butarabuzwa. Abariko bubaka amazu bakavuga ko iryo fatwa ry'ubwo bumwanya bwitwa rufingi ririko rigira ingaruka mbi kuko batakironka aho babukura. Iyo bubonetse naho bukagugwa mu kinyegero bugaca buzimba bakagira amakenga ko bataronse ibisubirira ubwo bumwanya amazu azobagwako. Amakuru dukura mu bahinga mu kubaka amazu amenyesha ko atakindi gikoresho gisubirira ubwo bumwanya. Bakavuga ko mu gihe hadakoreshejwe ubwo bumwanya hacyakoreshwa isima isanzwe ikoreshwa mu kubaka ahantu hari amazi menshi canke mu makanivu atwara amazi, navyo bikaba bica bizimba bene kubaka. Abadandaza hamwe n'abubaka bagasaba ko boba barahabwa uruhushya rwo gukoresha ubwo bumwanya bita rufingi mu gihe hataraboneka ikindi kibusubirira. Urakoze Nzisabira. Ikigabane ku isoko cuno munsi naco gishimikira ku kibazo cyo gutorana k'umukenyezi mu Burundi uwo kibashikiriza akaba ari mwenzi wacu Thierry Bigirindavye.
Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ubwo twashe kubigenekereza 25 mu nyonyo gushika ijya 10 kigarama, iyo minsi 16 isi yose iri mu itekereza ryo kwiyemereza abakorerwa bakenyezi. Mu Burundi abakenyezi baracyakorerwa mabi y'ubwoko bwose, turetse amabatandukanye y'ibyaha bakorerwa nk'ufatwa ku nguvu, kwicwa, gukubitwa mu ngo n'ayandi, n'amategeko yo mu gihugu aracyabakumira. Aha dufatira nko kubona abakenyezi batagira uburenganzira bwo gutwana ku itongo iwabo co kimwe n'abasaza babo. Mu mwaka w'2004 ariko inama nshinga amateka y'ico gihe yari yatoye integuro y'itegeko igenga ibyo gutorana mu Burundi ryahise ko umukenyezi co kimwe na musaza we, ariko iyo integuro y'itegeko ntiyavuye yemezwa na leta y'ico gihe, eka n'amaleta yandi yagiye arakurikira ntiyigeze agomba kuryemeza. Mbega iryo tegeko ryazanira akarusha kaho umukenyezi w'umurundi kazi, byagenze gute ngo rinigirwe mu menshi? Ikigabane ku isoko co kuri 28 mu nyonyo twegereye Gatari n'Amabobori, umwe mu bari mu nama nshinga amateka ico gihe, kugira atange umuco. Thierry Bigirindavye ngenda kibashikirize kaze. Iryo tegeko benshi bakunda no kugihenda ko bakagita itegeko ryo gutorana ku bakenyezi, ariko atari ko biri kuko no kuri basaza babo ibyo gutorana bisanzwe bitagengwa n'amategeko wahoze ari umushinga amateka gatayi n'amabobori araca ku masonga ibintu nyamukuru byari biri muri iryo tegeko
cyiza cyambere cy'iryo tegeko nubwo cyashata cogengwa n'amategeko n'ibindi bisata byose by'ubuzima bw'igihugu kindi cha kabiri coza ciyongera ko nuko ahara karenganyo ku bakenyeje cyane cyane bakunda kugirirwa muri ibyo byo gutorana ako karenganyo kokosorwa kuko gushika ubu uno munsi urashobora kubona urubanza rujanye n'ibyo gutorana umucamanza kana akakarucuku ubundi umucamanza kana akakarucuku kandi nta umuntu aza kumuhariza ngo urwo rubanza ruciye nabi kuko ntategeko avise yisunga aha rero niho haca hazamo bya bindi by'akarenganyo hakaza ibiturire hakaza kamwana w'amba muramubona abantu baguma mu rugo bahohoterwa ugasanga baramerewe nabi muri abakenyezi bahora bacigwa amaboko bagacika ibimuga kubera abagabo babahohoteye yaba iryo tegeko ryari rihari rishobora gutuma umukenyezi asubira iwabo akaronka ikimubeshaho ntiyorindira aho arinda kubarizwa igufa kugira ngo ave muri urwo rugo
mbega none iryo tegeko ryari rizanye akarusha kahe abakenyezi cyangwa igihugu muri rusange
ibirimo rero muri iryo tegeko nibijyanye n'ibyo no gutorana abahungu no kubakobwa haravugwamo n'ibijyanye icyo bise regime matrimonio ushatse kurivuga mu majambo yose iryo tegeko mu gifaransa rivuga riti projet de loi sur les successions gutorana le régime matrimonio et les libéralités iyo tuvuze le régime matrimonio rero tuba dushatse kuvuga nk'iyo abantu bagiye kubaka mu bisanzwe bafite uburyo bubiri bashobora kubanakanamo uburyo bwa mbere nubwo bashobora kuvuga ati ibyo tufise byose n'ibyo tuzoronka byose tuzobisukiranya cyane naho hakabundi buryo bwita separation de bien aho umugabo avuga ati jewe ibyi wanje naronse ntarubaka nzobigumana by'umukenyezi nawe yaronse atarubaka akabigumana hanyuma bakazofuma basukiranya ibyo baronse hanyuma ibyo rero abantu benshi ntibabimenya iyo bagiye kubaka kenshi bubaka mu byo twita le régime de communauté de bien hanyuma le libéralité nabyo ni ukuvuga ibintu byo kugaba ni ukuvuga mbega fise ibintu byo mu rugo cyane mu muryango fise uburenganzira ubuhe bwo kubigaba cyane kubigabana
none kugira iyo nteguro y'itegeko inibiwe mu menshi byagenze gute
intambamye nyamukuru novuga ko ari kudashaka kwa politike kandi rero ikibabaje muri ibyo byose ni uko hariho abantu benshi bavuga ngo kandi iryo tegeko ryo gutorana ngo ntirikenewe mugabo atabanje no gusoma cyane ngo basibaze ibiri muri iyo nteguro y'iyo tegeko kuko by'ukuri abantu bose bagerageje kubisoma baba bagabo baba bakenyezi baba bari mu nzego n'abatari mu nzego jewe ndaza abantu benshi twagerageje gukorana kugira baze kudufasha kuryigisha nabo bagaca babanza kurisoma ahubwo bagaca batangara bakavuga ati mbega ibyarimwo ni ibi ugasanga rero birababaje ko nk'abantu b'abashingamateka cyangwa bari muri leta bavuga ngo yango iryo tegeko ntiharagera ko turitora batabanje no kuraba ibiri muri iyo nteguro iryo tegeko rero ryafashe inzira irushanye yatowe mu nama nshingamateka hanyuma rero indunguka muri guverinoma irungikiso muri guverinoma rero harabaye ukwijijana imitima niko nobivuga muri leta bavuga ngo iryo tegeko ngo ryohava riza guhungabanya imibereho y'abarundi ariko ku by'ukuri sinibaza ko ryoza guhungabanya imibereho y'abarundi kuko erega n'ubu uyi abakenyezi baratorana n'abahungu baratorana byose biva ku ishaka ry'umubyeyi umubyeyi ashaka gutunganiriza bose arashobora kunganisha abana b'abahungu n'abakobwa kandi nta tegeko na rimwe ririmubuza jewe ndifuza cyane yuko nko muri leta y'u Burundi cyane mu nama nshingamateka bose bera bagafata iryo tegeko bakariraba neza hanyuma bakavuga bati turabonye yuko iri tegeko atangora nitera cyane turabonye hari ngorane reka turabe ko twahakosora
gatari n'amabobori yaganira na bagenzanje mire nibasumba ko kuri radio RPA na betsange nda kuri yo kuri radio Inzamba abakenyezi n'abigeme mu Burundi ntibagira uburenganzira bwo kugira itongo mu gihe mu mategeko mpuzamakungu eka mbere no mu bwiza shingiro ry'u Burundi abantu bavuka bangana imbere y'amategeko ariko gushika n'ubu nta n'icyizere ko bashiki bacu b'abarundikazi bagiye kurenganurwa na burya ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD uramutswe u Burundi uno munsi bwemeza ko abakenyezi batorota bifuza kugira uburenganzira bumwe n'abasaza babo aha kandi aho duciye dusozerera kino gihe ku isoko kiri bigira ndavyinje nako ndakibashikiriza nkaba ndabike bantu
cyari ikiganiro ku isoko.
Inyuma kino kiganiro ubu naho dukurikirane ya makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri Nondwi turiko turasozera twatashikirizwa na mugenzi wacu Odas Nimbona.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri Nondwi tuyatangurire mu gisata cha politiki aho ikinyamakuru Gabon Review cyandikirwa mu gihugu cha Gabon kivuga ku nama igira 18 y'abakuru b'ibihugu bya Afrika yo hagati bihurikiye mu ishira hamwe CAC. Muri iyo nama yitabwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ingingo zitandukanye zarafashwe. Ari Bongo Odimba, umukuru w'igihugu cha Gabon, akaba ari nawe yararongoye iyo nama, yamenyesheje ko baronse akaryo gakwiye ko guhanahana ibyiyumviro kubijanye n'intererano ibyo bihugu bitanga imigambi ya hato na hato kuva mu mwaka w'2021 gushika mu mwaka w'2025 hamwe n'imigambi ishirwa imbere gusumba yindi yo mu mwaka w'2021. Ikindi cyashikirijwe ni gutunganya neza ibijanye n'urudandaza hagati y'ibyo bihugu byo muri Afrika yo hagati, amategeko ngenderwa ko uyu muryango hamwe n'ibibazo bya politike zirangwa mu gihugu cha Centrafrica. Basabye ibihugu bitaraheza gutanga intererano ko byonyarutsa kugira ngo uwo muryango utere imbere ushobore gushika kwihangiro. Barasabye itunganywa neza ry'uruja n'uruza kumbibe ibihugu bisangiye. Bakaba barashimye intambwe uwo muryango ugeze ko mu bijanye no gutunganya ibyo guhanahana ibidandazwa hagati ya CEAC na CEMAC rijejwe ubutunzi. Na kubyerekeye ubutungane, inkuru ivugwa cyane ni itanga ry'imihoho ya President Buyoya yahoze arongoye Burundi, akaba yatanze imihoho mu gikorwa yari yashinzwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Byandikwa n'ikinyamakuru Iwacu ati ntanze imihoho kugira ngo ngarukire agateka kanje kacafujwe, ngo nukugira rero aronka kanya gakwiye ko gukurikiranira hafi ubwo rubanza aho yaciriwe umunyororo wo guherayo yagirizwa kuba ari mu bagandaguye President Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993. Ikinyamakuru Iwacu kirabandanya kivuga ko abakenyezi batitabira bikwiriye urwego rwa gisirikare. Kiti abakenyezi bari mu gisirikare cy'u Burundi bangana n'ibice 12 n'ibice 6%. Kikabandanya kivuga ko mu gisirikare cy'u Burundi bafise abakenyezi 635 b'abasirikare, 88 n'intwaza ngabo 130 n'ibisongerezi nayo 417 n'abasoda bato bato. Colonel Floribert Biyereke abugira igisirikare cy'u Burundi amenyesha ko abakenyezi biyandikisha mu ishuri rikuru ry'intwaza ngabo Iskamu baguma ari bake. Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyasozerere kuri no nkuru yanditswe n'ikinyamakuru cha leta ABP Info cyanditse kubijanye n'urugendo rw'akazi umushikiranganji w'ubutungane yagize mu ntara za Bujumbura na Cibitoki. Janine Nibizi yasabye abacamanza gusubiza umutamana ubwo rwego mu gukurikiza amategeko ajanye n'umwuga. Yavuze ko ibikorwa abacamanza bakora bizogira ingaruka kuri bo hamwe n'abana bazosiga. Nshuti bagenzi, aha rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri Nondwi. Odaso Nimbona na yabashikirije ndabifurije kuroranirwa aho muri hose na gahindukira.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze Odase Nimbona no makuru rero tuyasozere twibuka bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru Iwacu no munsi bakwije iminsi 405 bari mu buroko bakabazira gukora umwuga wabo yabarira amashyira hamwe yigenga yaranye gato y'akazi na muntu eka yabana yabamenyesha makuru akaba yama ari karasaba yuko borenganwa bakarekura bakaja mu miryango yabo. Tukaba rutovuye tubashimira kubona mwadukurikiranye to Dominique Manirambona ni bari muhinga gw'ivyuma Francois Zimana njye nakore bashiriza ano makuru na gahindukira.